Siri, News with America. Radio News with America mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda ni kuri FM 94 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Hussein Butoyi umurundi ari mu baronse inyigisho za programa y'imikangara imboneza z'abanyafrika ya Mandela Washington Fellow muri Amerika mu mwaka wa 2016 yatsindiye agashimwe k'ireresi ya mbere ivuga ibiba bita filme documentaire mu rurimi rw'Igifaransa. Iyo filme yitwa Mahal 2017 yatsindiye ako gashimwe ku itariki 11 z'uku kwezi kwa gatatu mu birori byateguwe n'isabukuru y'amareresi ya SNAG Manila Film Festival yo mu mwaka wa 2018 mu gisagara cya Manila mu gihugu cya Philippines. Iyo festival mu bisanzwe ihuriramo abantu bakora amareresi bo mu mihingo itandukanye yo ku isi ariko cyane cyane imvukira cyangwa abantu bafise amamuko muri Philippines. Hussein Butoyi yemerewe muri iyo festival kubera ireresi maha 2017 yayikoranye n'abigeme babiri bigana mu Bubiligi baturuka muri Philippines, Janine Santos na Marie Jani Deroli. Baronkeye hamwe ako gashimwe. Abo bantu uko ari batatu batunganije iyo reresi bose biga muri kaminuza katolika mu gisagara cya Louvain mu gihugu cy'Ububiligi. Bombo uko ari batatu bahuriye ku vyerekeye gukunda amareresi. Hussein Butoyi niwe yayoboye igikorwa cyo gufata amasanamu y'ireresi maha 2017. Kubwa Hussein Butoyi ako gashimwe n'icyubahiro gikomeye ku gihugu ciwe cy'u Burundi. Hussein Butoyi avuga ko ako gashimwe ari intambwe ikomeye kandi kazomuhinga uvu kurushiriza. Niwe rero mutumire wacu dufise uno munsi mu kiganiro muri isanga cyo ku munsi w'Imana gishimikira cyane cyane kugwaruka. Tutarambiranye, tubanje kukuramutsa Hussein Butoyi.
Yego, naje ndabaramukije.
Ndabahe kandi ndabakeje kuri ako gashimwe mwaronse.
Murakoze cyane.
Ako gashimwe mwakakiye gute?
Twakakiye neza cyane nkuko waje kubivuga. Byari umunezero udasanzwe kuko cyari n'icyubahiro gikomeye kubera ukuntu yerekana ukuntu abantu bakunda umwuga cyane cyane w'amareresi na n'ukuntu bemera cyane ko abantu bashoboye uwo mwuga. Cyari icyubahiro gikomeye cyane cyerekana n'ingufu gitanga n'ingufu yo kubandanya cyerekana ko umuntu ashoboye gukora ibyiza ubushize.
Iyo filme mwayise Mahal 2017 mwosigura icyo bivuze?
Mahal 2017, Mahal mu bisanzwe ni ikirimi ni Tagalo. Tagalo ni ikirimi bavuga muri Philippines, ni Filipine. Mahal bisigura ku mukunzi wanje 2017 kuko iyo reresi yubatswe ku ikete. Kuko umusanzwe iyo reresi nk'uko bivuze ubwa mbere ni reresi yerekana ukuri ubuzima bubaho. Hama ni ireresi yerekana imigenzo akaranga imibereho y'abantu cyane cyane abanyeshuri baba biga mu mahanga bintu bakunda guhura navyo ingorane ibintu nk'ibyo. Yubatse ku ikete uwo mukobwa wa bari bavuze izina yitwa Janine ava mu gihugu cha Philippines yandikira umukunzi wiwe amusigurira ukuntu ubuzima abubona mu mahanga ibyo yari yitega ko bazohura navyo ukuntu abona bitandukanye n'inkombo afite n'urukundo z'igihugu ciwe.
Icyo cyiyumvira cabajemo gute?
Icyo cyiyumviro cyatujemo ko twese duhuriye muri izo ngorane duhura nazo ino nko umunyeshuri w'umurundi cyangwa abanyeshuri bavuye mu bihugu bitandukanye ingorane bahura nazo ino zo kugira bagumye akaranga kabo ntibafata akaranga gatandukanye kuko igihugu nk'ubu biri gice cy'ibihugu bitandukanye byo ku isi biteye imbere usanga harimo abantu benshi batandukanye se imigenzo akaranga ukuntu bitwara mu bintu bitandukanye rero twese twasaba dufite izo ngorane zo kugumya kugira ngo umuntu agumye akaranga aba afise twese dufite ingorane zihuye mu byerekeye ibyo twari twiteze kubona cyangwa ubuzima umuntu aba yiteze ahantu mu icyo gihugu arimo niko kugira icyo cyumviro cyo kuvuga ati reka dukore ikintu twerekane ukuri kuba guhari iyo umuntu aba ari mu mahanga bitandukanye n'ukuri abantu benshi batashika amahanga bama biyumvira ku byerekeye ibihugu bitandukanye.
Ni kuko wahisemo gukorana nabo bigeme babiri bakomoka muri Philippines utahisemo nk'abandi bava mu bindi bice bitandukanye by'isi.
Mu ishuri ndigamo nigana n'abantu batandukanye bava mu mihingo myinshi yo ku isi ariko abakobwa babiri nasanze bafise urukundo kandi bazi cyane cyane n'ibintu byerekeye amarerezi kuko nanjye nari nsanzwe ndabikoramo n'igihe nari mu Burundi hama nasanze bafise ubumenyi butandukanye kuko umwe afise ubumenyi bukomeye cyane mu bintu byo kugira bita montage editing ubundi mu bintu byo kwandika cyane nanjye nsanzwe nandika amarerezi ariko nasanze afise ubumenyi kandi n'ibintu bize barabyize no mu ma universite imbere y'uko baza kwiga ino bafite ubumenyi n'abantu nabonye umengo dukoranye nabo abantu dushobora kuba ikintu gikomeye ikintu gishobora kuba kujya amahiganwa atandukanye yo ku isi kandi gishobora kwemezwa.
Abo mwahiganywe bangana iki muri Philippines?
Mu isanzu iyo festival iyo higanwa ryari ririmo amarerezi atandukanye amarerezi yerekana fiction ajya asanzwe berekana ibintu by'ukuri ariko bihinyanyiwe harimo n'ububeshi harimo amarerezi y'amadokumentari nk'ukuntu bivuze amadokumentari yerekana ubuzima gusa ubuzima ukuri yerekana ukuri muri iyo kategori y'amadokumentari hari harimo amadokumentari atandatu iyo wacu yari iya gatandatu muri iryo siganwa hanyuma mu bisanzwe ukuntu batanga ubushimwe canke kubatsinze baraba amakategori atandukanye twe twahiganwa muri kategori ya dokumentaire amadokumentaire yacu yabaye iya mbere mu madokumentaire yose atandatu yari muri iryo siganwa.
Uravuga ko ukunda amareresi niko kiwahisemwo iyo amareresi iyo reresi ivuga kukuri ku bintu biba utahisemwo nk'iyo fiction wari kuravuga nk'izo zindi filime za fiction niki hehe catumye wowe uhitamwo filime documentaire?
Mu isanzu nsanzwe nkora n'amareresi y'amafiction iyo documentaire nuko byahuriranye nuko twese twari tukiapana tuvuga ngo bashasha hanze nuko byahuriranye nuko twese dusanzwe dufise izo uko kwiyumva ko uri ahantu urategezwa apana utegezwa kuba uhari ni ahantu uri uyumva ko utandukanye n'abandi yumva ko wenyine utandukanye mu migenzo mu kiyumviro mu mibereho byahuriranye naho cyo tuvuga ati aho kwerekana fiction dutrike twerekane tu exagere kuko ma fiction kenshi baragira ikintu bita exageration cyangwa intenza rugero ateka twerekane ibintu by'ukuri kuko ni ibintu bifasha kuko bisanzwe ego nibyo mu mafilimi atandukanye amareresi nk'ama fiction abantu bakuramo ubumenyi n'igisha zitandukanye ariko mu madokumentari cyane cyane mu mareresi yerekana ukuri hoho ni umuntu uribonamo uridentifiye wowe nyine indani kandi biraguha ikintu zenya inyigisho nyinshi kandi z'ukuri zitandukanye n'inyigisho abantu baba bakoresheje mu ndenza rugero ndetse abantu bahisemo kuvuga ati reka dukoreshe mu buhinga mu buryo bwo kwerekana ukuri kudahinduwe kudakozwemo.
Urakoze tuze ku mirongo ya telefone dufite Innocent uratwumva? Innocent uratwumva? Allo Innocent? Innocent Innocent asanu utatwumva turaza gusubira kugerageza dufise Emile Emile uratwumva
Niwe neza munyamakuru
Mwiriwe uwo tubwire irindi zina naho hamagari
Nitwa umukiza ndabamwe ni mu gisagara cha Bujumbura
Ego ufise ikibazo canke intererano
Ego nagomba mpere ku ntererano nezo mutumire no kuri niteka ndibaza yo ari nk'umujene yo ari mu rugezo rw'abajene ndibaza
Ego ndumujene mujene ashaje yo nakamwe tatu nimwe mirongo itatu vuba nzo kwiza mirongo itatu nimwe
nivyo nivyo ndagukeje no kuri nivuye inyuma cyane dukunze kumva abantu b'abanyafurika babatera intambwe nziza
ariko urakoze cyane Remy
ariko nyakubahwa mutumire ibihugu bimaze gutera imbere mu bijyanye n'ubusaburemi muri rusange bimaze gutera imbere abantu mu b'ibishabwenge nka bene mwebwe barakuca bitabwaho izo mpano zabo zigaragara mbega muramaze kuvugana na leta y'uburundi kugira cyane ngende nibyo uburyo kumbura urashobora kuba butakorohera cyane n'amafura ngo uwo mwuga wawe mbega ko ari iteka witera wowe ubwawe ndetse ukarikira n'igihugu mbega muramaze kuvugana na leta y'uburundi yaburiye abarongozi b'uburundi bakabashyigikira mu n'ibyo mpano zanyu kumure mugire kure hari habaye ivyamamare vyasohora amafirima akomakomeye turabizi mbe leta nta kumwira muvugana nayo ganyavuha abateza imbere mu bijyanye n'ubuzi murakoze
murakoze mu mwishyure butoye
urakoze cyane ukibaza ubajije n'intererano utanze ego nivyo mu gihugu cacu c'uburundi tuvuga ko naheruka ayo musanze mbahiye nuko ndi ino mu vyerekeye nujijiyegwa niyo migambi nyinshi y'amareti muna tujya tuzogire mu myaka mu gihe gikurikira ariko bisanzwe hiyo hariho ama unit ama entreprise menshi akora amareresi turafise festival twa ikomeye itwa festicap yatangujwe n'umushinga ntahe Ngabo Leonce kandi n'ubu tsaba ibandanya kandi yerekana iterambere amareresi menshi abajene benshi bakora mu gihugu hama bararonka bararonka ubufasha kuko ikintu nasanze mu Burundi dufite tafite urukundo rwo gukunda abantu bakora ibintu by'utugenegene no by'utugenegene ar mu kirimi cy'igifaransa ariho nk'ishyamba yitwa Coproduct ngaho mu gihugu ni ihuriro ry'abaproducteur bakora amareresi no kuri barafasha iyo ofise umugambi ukabashikiriza baraguha na materiale nka makamera cyangwa ibintu karangwa mu mugambi wawe ingorane gusa zihari ni ingorane zerekeye ubumenyi no kwemera cyane cyane ku bantu basanzwe barongora iyo ntuzenya iyo kategori tugenegene kuko ndibaza no mu minsi heze hari ntuzenya iriresi ya mbere bita Serie TV yabaye tourne mu gihugu niko gusa itaratangura kwerekana cyangwa gutangwa iriresi nari mu bantu bajyanditse ariko gushika ubu hari akagorane gusa gatoya kagihari kubyerekeye ireresi ibyiyumviro bikozwemo byavuye kuri bande kuri bande ariko turizera ko mu gihe gikurikira bizova mu nzira kuko turashaka ko turarondera inyishu ku cyo kibazo ariko kubyerekeye igihugu ariho ministere ya jeunesse sport cyangwa art culture irafise nayo ukuntu ihora ifasha cyane ariko biciye muri festicap bigafasha kubyerekeye gukora amareresi nibyo turacyari inyuma gato kubyerekeye amareresi mu gihugu ariko turabona ko muri kazoza ibintu bizaba bimeze neza kabisa
urakoze dufise kandi Benjamin uratwumva
ndabumva mumeze gute
turaho turakomeye utubwire irindi zina naho hamagaye uri
nitwaniye mu kibazo Benjamin nabandi Kigali
Ego ufite ikibazo cyangwa intererano?
Ariko mbere na mbere akabazo ubu ngubu ntabwo turimo kumva neza.
Halo?
Ntabwo turimo kumva kuri radiyo sinzi ukuntu byagenze.
Aho urakoze reka turabaza mu buhinga bw'ibyuma turabe ko hari ukuntu bashobora kubikosora. Muduge ku ijambo?
Ariko mbe kubice hano mbisheho nkaba maestrestasiyo kuri uwo mugenzi wacu
urakoze Benjamin
iyo filimi ikaba imara iminota ingahe kugira ngo irangire?
Irerezi ifite iminota irerezi kubera musanzwe yari amarerezi bita amakategori ifite iminota 26 bayita kurometraje.
Mwatanaga muri nka bangahe
muri iryo siganwa? Nabivuze ubwa mbere yari amarerezi atandatu muri iyo kategori ya documentaire y'amarerezi yerekana ukuri, ariko hari andi marerezi menshi menshi agera ku marerezi 20 no arenga 20 ariko yerekana ibindi bintu ida amafiction amakuru metraje n'andi malo metraje.
Murakoze kandi mukomeze mutere imbere.
Murakoze cyane Benjamin.
Beni na wenyine aratwakuye. Beni uratwumva?
Ego ndabumva, mwiriwe neza.
Mwiriwe, watubwire ni izina naho hamagaye uri?
Ni ukuri Beni ndi Bujumbura mu Burundi.
Ego, ufite akabazo cyangwa icyumviro?
Nagomba nande gucyo nterereye nagira mbanze nkenguruke cyane mbanze ntere intege uwo mutumirwa. Ndumva ko baritanze cyane kubona bashoboye gutorwa mu bandi, ibintu byiza cyane kandi bitera iteka aho bigatera iteka n'igihugu. Nagira ndamwibarize mbega migambi nayo baba bafise mu bijyanye n'ibyo nyine kubikorera mu Burundi, naho kubera ko ndumva naho yabigire yego biratera igihugu, biratera iteka igihugu, mugabo urumva ko yakoranye n'abandi bo mu mahanga. Mbega bafise imigambi yo gukorana nabo mu Burundi nabo cyane kumbura akabikorera mu gihugu iwacu, biba byiza cyane kurusha.
Murakoze kabishure mu mwishure yose.
Ego imigambi myinshi dufise cyane cyane nabo bakobwa babiri bava muri Philippines twaragize ishyirahamwe bita nka entreprise ikora amareresi bwa bitanguze ino, ariko sinibaza ko izoba izokora gusa ibyerekeye gukorera hanze, kuko dufite imigambi myinshi yo gukorera no mu gihugu iwacu, kuko si guteza imbere. Ego naho murakorera hanze ariko ntabatateza imbere igihugu aba atuyemo, kubera byinshi umuntu aba asanzwe akora cyangwa ibyo avuga mu mareresi biba bijyanye n'igihugu aba avamo. Ego turafite imigambi myinshi yo gukora cyane cyane abantu n'amashyirahamwe akora amareresi ari mu gihugu, dusanzwe dufitanye n'imigenderanire myiza nabo, tuyizera ko mu migambi tuzokora muri kazoza tuzoyikora hose naho twinyiriwe gukorera.
Dufise kandi Innocent ku murongo wa telefone. Innocent, watubwira irindi zina naho uri?
Kwa Nduwimana Innocent, nkaba ndi ngaha mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura.
Icyumviro cyangwa ikibazo?
Icyumviro none ko yakoze ayo marerezi ari ngaho muri Washington, none twetwe yaronka gute?
Ntari Washington, ari mu Bubiligi.
Yakurako cyane yatubwira nk'umuntu yorondekera nk'ayo mafilime nate tukayarorera cyane akatubarira ari nko kungurukana bumenyi tukayatora.
Reka bishure mu mwishure Husene.
Iyo rerezi nisanzwe yakozwe muri uyu mwaka nyine, ni rerezi nshasha kandi rerezi mu bisanzwe yakozwe kugira ngo ibanze ice mu mahiganwa atandukanye ya festival, kandi kenshi amarerezi aca ama festival ntibaha uburenganzira beneye kugira bashire ku manguruka bumenyi cyane kuyerekana, kuko aba ari amarerezi baba bashaka ko bayatowe aje muri festival mu higanwa, ko aba babashaka ko abantu bajya kuyarabira mu mahiganwa aho kuyarabira mu byumba bibaho cye ku matelefoni aho baba bari. Amarerezi ushobora kugurisha cyangwa abantu bagure, ibyo biba igihe haba haheze nk'imyaka nk'ibiri iyo rerezi iba yarasohotse kugira ngo irengane kubanza mu mafestival. Rero ndibaza iyo nitwirinda kuyisohora haciye imyaka ibiri, nibaza nk'umwaka umwe nko mu kwezi kw'icyenda bashobora kuzongera akse kuyiraba nko kuri YouTube cyangwa kuri Vimeo ahantu hatandukanye. Kandi tuvuga ko mu bunini aho turafise inuzanya festival festicab, tuba turaba ukuntu ishobora gushika hiyo kugira ngo n'abantu bari mu gihugu bashobore kwiraba bagiye kwiraba mu masale basanzwe berekana amareresi abari muri competition muri festicab.
Urakoze Daniel, nawe nyene aduteye akamo. Daniel, batumva?
Ego ndabumva neza mwiriwe.
Mwiriwe, watubwire n'izina naho amagaye tumbeye?
Nitwa Nkunzimana Daniel ndaha Nyanzara ke centre.
Mu Burundi?
Ego mu Burundi mu ntara ya Makamba.
Ego, mufite ikibazo canke icyumvire muterera?
Nafite ifite icyumvire nterera n'ikibazo nagomba cyambere na mbere ntere intege uwo mutumiye Hussein yatsindiye icyo gihembo. Iyo ni iteka ridasanzwe ku gihugu nk'uko abyivugira, hanyuma nkagira amakenga egome ibibazo bimwe mayo yabyishyuye bivuga yuko iyo rese ashobora kuyiturukira mugabo ntibyari byiza ko yiturukira gusa, ahubwo nifuza yuko yoza agakorana n'abarundi hanyuma ntaguma akorera hiyo ngo ariko arakora n'ubw'ubuhinga bwagwiriye ngo ariko arakora na festicade. Nifuza yuko yoza gukorera mu Burundi. Ikibazo nagira na mwaza aheruka ino mu Burundi nkajyare cyanke yoba ari muri ba bandi bavukirayo cyanke bagiye bakuze cyanke yajyawe na by'amashuri.
Murakoze, reka bishure mu mwishure yose.
No impande nyanzarake muri umwe ndahaza hiwanyu hose ahuri ndahabona Makamba je mperuka no mu Burundi haraheze nk'ukwezi hama ndi no kuvya amashuri nisanzwe ama nari nsanzwe nkore n'amareresi n'ama n'abarundi bene wacu hiyo mu gihugu nyene hama yego nta migambi yo gukorera hanze nyinshi mfise migambi nyinshi yo gukora muri kazoza nikorera hose uzyumva gukorera mu Burundi no mu Bubiligi no mu bihugu bitandukanye muri Philippines hose rero ndizera ko muri kazoza nzoba ndi ngaho zadukorana n'abandi.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Isanga cyo kumusubira Imana gishimikira ku bakiri bato kugwaruka aho umutumire wacu ari Usena Butoyi yasindiye agashimwe muri film ireresi ivuga ukuri ivuga ibiba yitwa Mahal 2017 akaba yasindiye mu gihugu cya Philippines ku itariki 11 z'uku kwezi kwa gatatu. Iyo reresi iri mu rurimi?
Iyo reresi iri mu rurimi Tagalo igifilipien n'icyo tu gifilipien hama imwo ni mu isanzu iri sous-titre hajya bandika munsi basigura yuko biravugwa. Ireresi ijwi ya Tagalo ririmo ni leta narration cyane ni nko narration cyane ko bivuga mu Kirundi hajya muri aka cy'umugani akavuga ibiko biraba ani ni numuntu aba karandika ikete n'umukobwa muri umukobwa umwe muri abo bakobwa babiri aba karandika ikete yandikira umukunzi wiwe amubwira ukuntu abayeho ivyo abona n'ibiko biraba iri mu kirimi cyo wabo nyine Tagalo ariko iri sous-titre mu cyongereza.
Wavuze ko ukunda ibi intu byerekeye amareresi, watangiye kubikunda ryari?
Natangiye kubikunda kuva kera nkiri umwana muto narakunda kuraba amareresi cyane gushika n'ubu ndakunda nicyo kintu cyama ki fise nk'uburuhe canke ishavu iki ikintu namanjye amubwira ngo kinduhure ni amareresi nayikunze kuva kera nkiri muto turakunda kureba amareresi cyane tuki nkiri muhira n'abantu tuvukana mu Burundi hama mu 2010 harabaye umugambi wo kwigisha abajene ibyerekeye gukora amareresi biciye mu ishyirahamwe ryitwa DSC Burundi Film Center risanzwe ryatangujwe n'umuntu nkunda gushimira cyane yitwa Papi Jamaica akorera ngaho i Bujumbura nyene hamwe n'uwitwa n'abantu babiri bari bavuye mu gihugu cya Canada hama narabandanije nkora njya mu bintu byo kwiga biba bitunganyijwe na Festicab bitunganyijwe na Handicap International bitandukanye narabaye n'umukinyi komisanzwe sinakora gusa sinandika no gutunganya gusa nigeze no kuba nkina amareresi ko nabihagaritse gusa ama no mu 2012 nkaba naratwaye n'agashimwe kavuye muri Festicab k'umukinyi w'umuhungu mwiza wo muri uwo mwaka ubushuko ubu ndacabandanya muri uwo mugambi nyine.
Urakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Jean-Claude. Jean-Claude watubwire irindi zina nahuri.
Ndi Ngoboka Jean-Claude ambassadeur wa Radio ya Amerika mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Yego, ufite ikibazo cyangwa intererano?
Mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa.
Yego.
Nuko bisanzwe ikiganiro muri isanga ni ikiganiro cya ambasaderi hirya no hino mu bihugu, kandi ni byiza cyane kuba tubasha no gutanga ubutumwa bukubaka abantu benshi ku isi. Nuko ndabanza mbere na mbere gushimira uwo musore kabisa igikorwa cyiza yakoze cyo kuba yarakuye agashimwe muri iryo shuri aho yigaga. Ni igikorwa cyiza cyane ko n'urundi rubyiruko rugomba kureberaho, nimba ruvuze ko rugiye kwiga hanze rugomba kugenda rufite intumbero ishaka kugeraho no kugira ruheshe agaciro igihugu ruturukamo, kugira ngo agaciro kabashe kwiyongera mu gihugu cyabo. Kuko burya n'iyo atwaye ako gashimwe aba abonye muri mu kindi gihugu mu mashuri yiga, abahesheje agaciro igihugu cye, kandi nawe kubwa akaba yiyongereye amahirwe menshi yo gukomeza indi ntumbero akagera mu yandi mashuri yisumbuye yarutayo ngayo. Iyo akomeje kwerekana ubwenge bwe afite, ni byiza cyane bimufasha mu bwenge bwe kandi n'imiryango ye yose, n'igihugu cye kigakomeza kumutikamo binyuma, kuko ari nk'umuntu uhagarariye igihugu cye mu kindi muri ayo mashuri. Ubwo rero kumva ko ari ikintu cyiza cyane kandi urubyiruko rugomba kureberaho. Kandi ikindi kintu namusaba kimwe nimba ariko no kunyumva ku murongo ariho, ni uko yagira yashakisha ukuntu rwose yajya anakangurira bagenzi be, niho akabashishikariza nabo kuba bakitwara neza kugira ngo babashe gutera mu kirenge muke ahagejeje. Niyumve ko ari we bigarukiye hose, ni bagenda agomba kubashishikariza akabahishyurira n'ibanga yakoresheje kugira ko babashe no kujya kuri iyo tembo, kugira ngo nabo babashe gutera ikirenge muke. Kumva ko ari ibintu byiza cyane kuri we kandi no ku gihugu cye no muri Afurika yose muri rusange n'isi yose.
Murakoze.
Kumva agashimwe ni agashimwe yabonye rwose, akanya kagasangira n'umuryango we n'igihugu cye, agomba no guhesha igihugu amanota. Natwe hano mu Rwanda rwose hari benshi bagenda kwigomeneka rwose nabo bakaduhagararira, ugasanga nabo bakuyeyo amahirwe meza cyane. Ni ibintu rero byo kwishimira ko numva ko nimba ugiye ku ishuri ugiye kwiga igihugu kikohereje, ukumva ko nawe ugomba kugishimisha, ukakereka ko ubutumwa cyagutumye wabusoje kandi witwaye neza. Wowe na bagenzi be rwose baba bigana n'abandi bari kunyumva bose bakurikira Radio ya Amerika, ni uko bakumva ko iyo bahagurutse bagiye ku ishuri baba bagiye kwiga kandi bagomba guhesha igihugu agaciro, bagomba ko ibyo bagiyemo bagomba kubitsinda.
Urakoze, turagushimiye.
Ndambasaderi wanyu hano mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda.
Urakoze. Dufise kandi Leo Cargo, uratwumva?
Ndabumva cyane munyamakuru, mwiriwe ngaho ku ijwi rya Amerika.
Mwiriwe. Ufise ikibazo cya intererano?
Jen intererano nashaka na cyane cyane guha ingufu no gukeza uwo musore yarota kugashimwe. Ndamusaba yuko yakoze ikikorwa gikomeye cyane, kuko ibendera ry'u Burundi ryarahungabanye igihe arota kugashimwe, tukanamukeza rwose. Ariko ibyo byo gutunganya amareresi ngaha mu gihugu cy'u Burundi tutiriwe turahendana, novuga nti nitara itise abana bake mugabo kuvuga na abana bake, ahubwo bamwe barafise iyo tara mugabo ntibamenyekana, nacyo gituma cya tuvuga ngo ni bwo buke bwabo. Ariko nashaka ndamubaze mu icyo gihembo yarose, kugira dushobore kwemera yuko nk'abana b'u Burundi tuvuga tuti u Burundi bwararose igihembo, yo bategekanye iki mu icyo gihembo kimwe kugira ngo aze afashe abandi bana kugira ngo nabo bashobore kuzoca mu makanda yiwe, kugira ngo niyo yakura avuga ati jewe kubera naka nanjye naramamaye ndaronka icyo gihembo. Nukuri vraiment turamushimira ku icyo ku kigoro yakoze, hanyuma akaronka kugashimwe, tukamutera intege, hanyuma Imana imushishikarize kuzoguma aronka n'ubundi bushimwe, hanyuma igihugu cy'u Burundi giteke igume gitera imbere. Murakoze ngaho ku ijwi rya Amerika.
Murakoze. Mwamwishura gute Hussein?
Urakoze Leo. Ikintu numwishura nuko ego avuze ati mu Burundi hariho ati biragoye cyane kugira ngo menye ko imiyabaga ifise iyo talent cyangwa ubwo bumenyi bwo gukora amareresi. Ibyo nibyo ibyo bitegwa nuko abantu badukurira cyane cyane bari basanzwe bari muri uwo mwuga bafise ubwo bumenyi, badakunda kwemera ko abandi babufise cyangwa badakunda gushira hejuru abandi. Kuko nka jewe kugira ngo nonke ugashimwe, cyagashimwe kuvuga ko ari amafaranga menshi nocho n'investisa cyane noshira imigambi yo kugira ngo nigishe abandi ubumenyi mfise, ariko ni ukwemegwa. Ukwemegwa ni gute? Ni hajya umuntu abantu bavuga ati ego
wewe vrema urabishoboye turakwemeye kabisa urabishoboye ije kandi n'ikintu gikomeye cyane gituma giha ingufu umuntu avuga ati naho nuca kwigisha abandi ko ramaze kwemera ko ndabishoboye n'abandi nashobora guha ubumenyi kandi bwabateza imbere cyo n'icyo kintu gusatuze mu Burundi sino uravye ama ari ama udu amashyira hamwe menshi ama association mu Buyenzi ahantu henshi na ruguru namaze gushaka no mu Rumonge gute kujya kuraba abajene benshi baje hamwe bakora ibintu byo gukina marerezi no gutunganya niko batatunganya mu buryo buhanitse bita professionnel ariko urabona ko bafite ikintu bafite talent niko gusa ata migambi myinshi iba ihari kugira ngo babigishe kugira ngo bateze imbere ubwo bumenyi babasanzwe bafise.
Murakoze. Ubundi ari ku murongo wa telefone ni Alphonse uratwumva?
Ndabumva neza. Nisibumana Alphonse Kanombe aho ni mu karere ka Gasabo.
Ufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Ni igitekerezo.
Yego.
Gusa umutumirwa nyine namwumvise rwose yateye imbere ni byiza kandi turanamushima gusa nyine ngicyo ushaka kumushyiramo nk'ibitekerezo ajye yegera nyine urubyiruko aho ngaho mu Burundi niyo wenda rutaba rugiye kwiga hanze akarugira inama bityo bizajya birushaho ku abone ukuntu akora rwose narwo rukore rwiteza imbere gusa ni byiza nyine nakomereza.
Urakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sinanga cyo kumunsi w'Imana gishimikira kugaruka dufise umutumire wacu uno munsi Hussein Butoyi Murundi aherutse gutsindira gashimwe Kireresi Mahal 2017 imaniye muri Philippines ku itariki 11 z'uko kwezi kwa gatatu abo bafasoni babiri abo bigeme babiri bo muri Philippines muzobandanya mukorana muzobandanya mukorana gute
mu isanzwe iyo rereze mire sigambe dukoranye turi twese batatu guhera mu ntango ikintu bita icyanditse script gushika muri montage twakoze turi kumwe twese turi batatu hama mu isanzwe isanzwe fise agashira hamwe gato ariko akivuka mu Burundi gatunganya amarerezi bita maison de production kitwa isanamu motion ikaba iyo shirahamwe ikaba nayo nyine yari mu maison de production prodige iyo film hama musanzwe migambi dufise twakoze migambi dufise ni umugambi wo gukreya cyangwa wo gutunganya iyindi shirahamwe yitwa Cactus Production izobandanya dukora turi batatu muri iryo shirahamwe yitwa Cactus Production tubandanye dutegura amareresi turi kumwe turi batatu
muzobandanya mushimikira kuma kuri amareresi avuga ukuri cyangwa muzokora ku mareresi yose ubwoko bwo gutandukanye
musanzwe dukora ku mareresi atandukanye kuko ni dufite n'amareresi abiri cyuko tugategura kuzotunganya mu mpera z'uyu mwaka amareresi imwe ni ireresi documentaire ivuga ukuri indi ni ireresi fiction isanzwe irimo indeza rugero.
Mwese mwiga kuri kaminuza katolika ya Louvain mu Bubiligi mwamwiga iby'amareresi cyangwa mwiga ibindi
mu isanzwe twiga twese anita K11 ni Université Catholique de Louvain ko ivuze mu Kirundi musanzwe twiga master avancé bita advanced masters na si ibintu bijyanye n'amareresi ni bijyanye n'akaranga n'inyigisho z'iterambere bita mu Cyongereza Cultural Anthropology and Development Studies. Urumva ni ibintu bitandukanye ariko ni ibintu bifasha ku bantu bari creative kugira ngo baronke ibiyumviro bashobora kubakira ko ireresi ibijyanye n'uko ireresi ariko ni ibintu bishobora gutanga icyumviro cyo kwandika cyo icyumviro murabona ko ashobora gukorera ko
umwanya muronka gute wo gufatanya ibyo bintu bibiri ivyigwa muri ko muri iga no kutegura amareresi
abo bisanzwe kwiga ino nasanze bigoye kuko ni usanga system itandukanye na system nabarizemo muri kaminuza y'u Burundi ariko turagerageza za msanzwe tulakunda kufata huma ya omijoro change haja tafisi change humu tafisi nchigwa tukahua tukagani na kujirike imigambi tukokora au tukokora ama finansuma change ugujo wakutunganya ama rires niku ntuko ya kora tulakunda kufata mumisi tuko turiga change humu mwanya omijoro
urakoze tukaruka kumirongo ya telefone dufise Fidel watumva
yego ndabumva
irindi zina
ni twarutugisha Fidel
uri he
ni mu Rwanda
yego mufise kibazo cyangwa icyumviro
yego nagira ngo mbaze mbashimire kwanza mwebwe mwese ijwi rya Amerika nshimira kwanza n'uwo mutumire wacyo
murakoze
ubundi kandi ngakomerezaho nyine mubaza tse washaka kugira ngo abone amareresi ya yaronkate kuko twebwe je numva ari bwa mbere sinari ndamuze nagira ngo abaza turuhe amakuru ise twumuronka gute twurukurikirana gute ayo mareresi cyo ni cyambere icya kabiri nkagira ngo mubaze washaka kwiga nk'ibyo yize yabigenza ate kuko numva ari ibintu byakozeho cyane washaka kuvyiga isindi wacu wabibona byagenda gutubwira ngo tugere ku rwo rwego yagezeho murakoze
mumwishure
nashaka na mwishure nisaza ngo mu Rwanda turafise nabo nsanzwe nari nsanzwe nkora nabo kuva nk'i mu Burundi basanzwe bakora ibyo amareresi bakina kandi bakora nk'uwitwa Wirindahiro asanzwe azwi kandi arongoye festival ikomeye ngaho mu Rwanda mu isanzwe barigisha ndabona no mu minsi iheze ko bari bafite ikigo bafite n'abatumire bavuye mu bihugu bitandukanye bari baje kwigisha ku byerekeye amareresi mu isanzwe ni ntutegereza kukiga hanze ushobora kubitangura uri mu gihugu usanzwe utuyemo hama kugira ngo arabe iyo reresi ayo festival ishobora kuri zitatu mu Rwanda Kigali naho nyene ndashobora kuzo irungi kiyo reresi biba ngo berekane hiyo hama anuze Fidel akazoba akazoronka akajya kwiraba asanzwe ari mu gihugu iwabo
urakoze tugaruke kuri kiganiro mu ruhara muvuga mwagize muri iyo reresi aho musanzwe mufise nguvu cyane ni ugufata amasanamu nivyo
mwisanzwe ugufata amasanamu ahubwo ni ubwambere ngize DTO nahisanzwe ndayafata ariko apana atari mu muri production canke mu mugambi ukomeye nk'iyo reresi uko bisanzwe nsanzwe ndi n'umumenyesha makuru kuri radio kuri agence France Presse mu byerekeye amasanamu nyene bisanzwe jewe nkunda kandi nkomeye muri realisation hamwe no kwandika mu gutunganya hamwe no kwandika amareresi yaho nsanzwe nkorera cyane ariko muri iyo DPO cyangwa mu gufata amasanamu naho nyine nsanzwe sisemo ubumenyi ariko si cyo kintu nifuza kuzobandanyamo cyane
uri mu Barundi mu Banyafrika bakuye inyungu muri programme y'ikangara y'imboneza z'Abanyafrika ya Mandela Washington Fellow muri Amerika mu mwaka w'2016 hari ibyigwa byinshi wakuye muri iyo programme no kuba warosa ko kariyo kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo byaragufashije muri ico gikorwa cyawe c'amareresi
ego cyane bisanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2016 nari anu Illinois ahitwa Urbana Champaign nari kuri iyo university namaze amezi abiri inyigisho nyinshi nahakuye ko nari muri track bita civic leadership mu byerekeye imboneza umuntu ashobora kwigisha urundi rwaruka uko ashobora kwiteza imbere ibyigwa nahakuye byinshi bijyanye na n'ukuntu umuntu ashobora kumotiva cyangwa ukuntu umuntu ashobora kwegeranya urwaruka akagwigisha imigambi ishobora kuruteza imbere ukuntu ushobora gukurikirana indoto zisanzwe zisise ibintu bimeze uko urabyo n'amareresi menshi nkora usanga arimo ni ibyigwa byinshi bihindura ibyiyumviro by'abantu bikashira ku murongo kugira ngo abantu biteze imbere mu byerekeye ubuzima busanzwe ubuzima baba basanzwe bakora
urakoze waje rero ngaha muri Amerika urabonye ubuhinga bagezemwo ku byerekeye n'amareresi mu ntara za Hollywood amafilme niho nisho kicaro cyayo ku isi hari imigambi wo bufise y'ukuzotera umunsi wagize intambwe kuko numva byaguhaye inguvu ako gashimwe kuko zorondera gukorana na Hollywood.
Mwisanzwe abantu twese gukora igikorwa cyane cyane ibikorwa bitandukanye umuntu aba asanzwe akora arabakure mwisanzwe Hollywood ni irateye imbere cyane mu z'amarere yose ku isi. Ama nabo nyine bararaba ukuntu utana umuntu aba asanzwe afise akazi umuntu aba asanzwe afise bakaraba ukuntu bakora neza bakakemera. Nshaka gukorana nabo biragoye nta kuntu uvuga ati ndaje muri Hollywood muri Amerika gukorana nabo muri uyu mwanya, ariko bivanye n'inguvu n'ishaka n'akazi mzoba narakoze muri kazoza bo nyine bazobona ko ndabishoboye bashaka kuzonyegereza bagashaka ko dukorana kuko nabone ko nuko bakora.
Tugarutse ku mafilme ya fiction, wararavye ya filme Black Panther?
Ego.
Wayibonye gute?
Black Panther sinayikunze cyane. Ni mu bantu benshi baravye bwa mbere igisohoka kuko nitarasohoka razi ko yari se promo cyangwa baravuga ko ibintu byinshi taranasohoka. Abantu benshi baravye mafilme asohotse muri uwo mwaka, ni filme yarabye cyane gushika ubu kirarabwa, kandi ni filme itanga ishobora kuba yerekana ni filme iri 100% cyangwa ijana ku ijana abirabure bakinamo, ariko uravye Wakanda bakinamo urabona ko atari ni fiction. Ego nivyo ko sukuri kuko sinibaza ko hari igihugu kirimo Afrika gise vibranium cyangwa igihugu kivuga ko gishobora kugira nozenya kugira impact nko muri nations gishobora gufasha abandi. Nisa turabifise niko gusa hariho ibintu byinshi impact nyinshi zizamo. Black Panther nabonye yego ni fiction, ariko iri ivuga cyane ni novuga ko ari African Ethiopia atari ukuri, ni ibintu nyene birimo exaggeration nyinshi sinayikinye cyane.
Ariko benshi bavuga ko ikintu igaragaza nuko yahaye umwizero nk'abantu buruko bagwirabura ku isi kubera abayikinyemwo bakoma kumenka bose n'abafasha amasanamu abagize realization yabo bose arabirabure, bakavuga ko byahaye umwizero nka kubirabure bose bari ku isi n'ubugwaruka bakabona ko abirabure mu mafilme menshi amareresi ya Hollywood bamaberekana mu buryo budashemeye. Kuri ico ho mwavuge?
Ego misanze nivyo jeki nunaiga yemo gusa kujerekeye guhicizere ku Banyafrika kwerekana ko nabo nyine bashoboye. Ego ni vyiza je ikintu gusa ntashimwe ni kuri kote ya script scenario yayo ukuntu yari yubatse, hama n'ikindi ukuntu bagize manipulation y'amasene kuko urazi naho bayikoreye ntibigeze sinibaza ko hari igihugu na kimwe cyo muri Afrika bagiye kuyikoreramo, kandi buryo bari bufise byinshi urabona ko hari ibintu byabaye trike kandi harimo ni ingenza rugero. Ariko ku byerekeye guha icyizere ego birimo kuri avena realizateri wayo n'umwirabure uravye n'ikirimi bakoshije naho cari icyongereza ko baragerageje kukivuga nk'abanyafrika naho rimwe rimwe bihenda kukivuga nko uravye nka Bozeman mu acteur principal wayo parce que ni umunyamerika urabona nta Lupita Nyong'o n'isawa n'umukenya ni byiza yarakinyemo. Ego iratanga icyizere ku Banyafrika ko bashoboye kandi ko bashobora gushika kubere ko ni reresi ya mbere yo muri Hollywood kabisa ikinyuma Abanyafrika abantu yirabura benshi.
Uravye amareresi ku karere ka Afrika ubona byifashe gute?
Ego muri no minsi keretse nka Nigeria ubu batangiye no kuva kera, urabona Tanzania nayo nyene irakora ako amareresi menshi bakora amareresi ari commercial amareresi kuvuga ko bakeneye kuyatanga ama festival mahigano nko muri Cannes canke mu za Oscar, ariko amareresi baba bashaka gusa ko yinjiza amafaranga yazana inyungu ku baba bayategwe n'aba bayakinye. Ariko apart ivyo hari andi amareresi usanga bakora nk'imwe nko mu mwaka basanga amareresi ikoze mu buhinga buteye imbere, rero nko muri Afrika turafise nka FESPACO ni festival ikomeye cyane muri Afrika iri muri Burkina Faso namba ntihenze kandi ni igihugu nacyo nyine giteye imbere mu by'amareresi. Turabona ko muri kazoza dushobora kujya mu mahiganwa akomeye n'ayandi makontina nko muri za Aziya cyangwa mu za Amerika.
Urakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga co ku munsi w'Imana gishimikira ku bakiri bato.
Muri Sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga cyo munsi w'Imana gishimikira kuba kiri bato aho twatumiye uno munsi Usene Butoyi aheruka gutsindira agashimwe muri filme kuri filme Mahal 2017 imaniye mu gihugu cya Philippines abashimiye akaronse ku itariki 10 y'ukwezi kwa gatatu. Tugarutse ku karere ka Afrika, ubona hariho abantu bafise ubuhinga bukomeye mu byerekeye amareresi. Ikibuze ni ikihe, ni uburyo canke n'amareta yobushiramwo inguvu n'ugushaka?
Muri Afrika hari ibihugu bisanzwe bikora neza ibintu by'amareresi. Hariyo nka South Africa barafise amareresi menshi bakora kandi ashika kure. Hariyo nk'igihugu nka Burkina Faso na Kenya nayo nyene iko iraza mu gukora amareresi ateye imbere ari professionnel. Mu Burundi ariho amareresi, ariho nk'ireresi dufise long metrage gito lenga yakozwe na n'umushinga ntahe Ngabo Leonce kandi yarashyitse kure. Hariho n'ireresi rigufi ita ku metrage ryakozwe gitwa na wewe nayo yenda yashyizwe muri Hollywood baronse n'umushinga butandukanye ryakozwe no mu Bubiligi niyo yaje kwikora mu Burundi. Ego urabona ko mu bisanzwe ikintu babuze nk'uko ubivuze no kudatahura ko amareresi ari ikintu gikomeye giteza imbere imico y'igihugu kandi amareresi atuma n'igihugu kimenyekana. Ko turavye nko gushika ubu igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika uravye nk'ubutunzi gifise ukuntu kizwi, si amafaranga gusa ubutunzi gifise, ariho ni na kulture yayo ijya mu bihugu bitandukanye bivanye n'ukuntu bashyiramo ishaka gukora ibintu bya imiziki cyangwa amareresi. Ibihugu byo muri Afurika bimaze kumenya ko bishobora kumenyekana nk'akarorero jege nari muri Philippines, abantu benshi ko ni jenari nari umwirabure ndi jenyine muri iyo festival n'umwe wanare ishobora kurengana nkasanga ndi jenyine. Abantu barashobora kumbaza ati bari bazi ko mu Burundi ko muri iyo regesi barabibona harimo na imaji mbonekamo, bashobora kumbaza ati Burundi, ati Burundi ntibazi n'aho buri. Ugasanga umuntu nko mwicaranye nko muri resto arafata telefone akajya muri Google kugira ngo arabe Burundi, ikintu cya mbere atangwa kubona ni amafoto yerekana ibintu by'ubwicanyi. Amafoto umva ni ibintu sinzi ukuntu bisigura, ni ibintu biteye biteye ubwoba kabisa. Ariko nk'ubu nk'igihugu kivesije cyane mu bintu by'amareresi, igatahura ko amareresi ari ikintu gishobora kwerekana akaranga, gishobora kwerekana iyindi imaji, iyindi sanamu y'igihugu. Ibintu bishobora guteza imbere cyane igihugu cyane cyane na Afurika.
Nizo nangiye kukubaza, kubera wari umwirabure wenyine muri iyo reresi, abandi muri kumwe bava muri Philippine kandi agahembo kakaba katangiwe muri Philippine niyo rereze kare muri ugo rurimi rwaho, abantu bibajije iki bakubona hariya, bibaza uwo muntu yajemo gute?
Ego benshi ndavye n'amamedia menshi ntibara abandi barabakewe ubwo petetse biyumviriye ati umuntu usanga ko ndiba ndazi benshi nkari bazi n'u Burundi, benshi bariyumviye ko ino bandi nk'umushitsi avuye nko mu gihugu cya Amerika ko benshi baba basanzwe bazi ko abirabure benshi baza gutembera nko bihugu byahari bavuye muri Amerika. Benshi bashobora kumbaza bakanyege bakambaza ati turakubona uri ngaha, nk'abanyesha makuru benshi maradiyo yahajya ati waje gute, ati ofisi resi iri mu ngaha, nk'abasiga nkabya yego sanzwe niga mu Bubiligi ndo mu Burundi mva mu Burundi, abasigurira bambaza ibibazo byinshi bakambaza n'u Burundi yuko iri hehe
ubabwiye cyane cyane ati murazi Tanzania hiri cyangwa urabona Kenya umva ikiba nka reference yo ngubone aho Burundi buri azumva ibyo byarantiye inzigo ikomeye byantera ni yaramanye ingufu zo kwiyumvira ati ntego gukora ikintu gikomeye ikintu gishobora kwerekana igihugu gishobora kuduza ijwi cyangwa izina ry'igihugu rikamenyekana biciye mu marerezi
ego tugarutse ku byerekeye amareresi muri Afrika abanyafrika boba baraba kurusha amareresi yo mu mahanga cyane Hollywood no mu karere k'Iburayi kurusha amareresi yo mu bihugu byabo nikihe ubona cyo kugwa kuri ibintu bihinduka
nisanzwe no ngaha mu bubiri gice mu bihugu bitandukanye ariho ama festival yita ama festival des films africains ama festival ushobora gushiramo amafilimu avuye mu bihugu byo muri Afrika baragerageza kuraba ukuntu amareresi agenda atera imbere mu bihugu bitandukanye aho mu ma competition aho ari nk'ireresi yakoze mu Burundi ashobora kuyungika nko mu Bubiligi cyangwa mu za Alemanya cyangwa mu bihugu bitandukanye ari ama festival ateza imbere amareresi abo turaje nko muri Afrika rero naho muri Afrika nka Festicab ni festival international nayo nyine yegeranya amareresi abavuye ku isi hose cyane cyane agateza imbere amareresi abakozwe mu Burundi ariko nko ku ma televiziyo cyane cyane muri Afrika barakunda guteza imbere amareresi aba yakozwe hanze nko mu Burundi ndibuka nko kuva nko muri 2005 naramenye Philippines Manila bivanye amareresi yama arengana mu mashene yo muri Tanzania abarundi benshi barayaje amareresi ama yita amaseriteze nka ikimakibiyu cyangwa abandi barazi n'abantu bayakinamo natangiye kubona muri Philippines batabizi ko mu Burundi amareresi yabo yerekanwa sigura ko bo baragera kure amareresi barerekana mu gihugu cyacu aho basanga twa amareresi yacu naho se menshi yabo ntakunda kwerekanwa nko mateleje yabo aho gasanga ama festival yego ashobora kwishyiramo bakayiraba
Mureko muravuga ko ibyo mwiga bitandukanye gatoyi n'ivyo vyerekeye amareresi nimwaheza ibyo vyigwa muriga kuri kaminuza Katolika ya Louvain mwibaza ko muzoronka umwanya munini wo gushimikira kuri amareresi cyangwa muzomandanya mufatanya n'ibindi muzoba mufise yindi migambi n'iyihe muzoba mufise mu buzima bwanyu
ngiye kuva kera mu buzima nafise indoto yo kuja mu mwuga w'amareresi nicyo kintu nabona ko nshobora gukora niko gusa mu Burundi atashure nyine ngorane dufise ntashure rihari igikintu by'amareresi amashure twovuga ko ahari si ishure usanga riri etabli ni inyishyirahamwe iba riri ngaho bigira nko ku mwaka nka rimwe cyangwa kabiri yigisha abajene bizo kwa amareresi rero kuba ndiko ndiga ibi nje kuba narize ibindi nka nize nuzenya ibintu bijanye n'indimi muri university y'u Burundi kwari ukubura uburyo cyangwa ukubura ukuntu ashobora kugira ibyo amareresi rero je naheza amashuri ikintu mbona nzokora yo kwandanya muri uwo mwuga nyina amareresi sinabaza ko nzoja gukora cyangwa nzorondera akazi kubyerekeye numva nari nzoba narize ahubwo ibyo nzoba narize ni nzo mfasha kugira ngo mbandanye mu bw'amarerezi ndonke ibyiyumvira nshobora gukorera ko mbone nahure n'ibintu nshobora gukoresha mu marerezi nzoba ndiko ndakora
mwavuze kwako gashimwe mwaronse muri iyo filime Mahal 2017 kabahaye inguvu kwiyemeza gukomeye kurushiriza no byo no kwita inspiration na determination mwa bisigura neza kuba twumviriza
ego misanze determination na inspiration mwe na motivation byose ni bintu ni inguvu na ronse inguvu motivation ni kujya umuntu aba aronse kwiyumvamwo wenyine ko ashobora gukora ikintu kuko misanzwe hari ko turaje nk'umuntu yararongwe iyo festival Manila na muntu akomeye ku isi yitwa Mendoza Brian na muntu akomeye azwi ku isi ku bintu bijyanye n'amareresi ndibuka yaranyegereye yarambaza twaraganiriye yatoya ni byampaye ni no kwiyumva kuvuga ati ko nahuye n'uwo muntu tukaganira umuntu azwi ku isi akora amareresi ziba ko nanje shobora gutambuka inyuma y'iwe nshobora gukora rero ibintu byampaye inguvu kubona ko umuntu ashobora kwemera ko ushobora gukora ikintu ibintu bituma biguha inguvu zo gukora ikintu kandi wiyemera ati ikintu ashobora gukora neza
uwo Mendoza uzobandanya muvugana kugira guhe nk'ivyiyumviro cyangwa ari nk'ukundi yoshobora kugufasha muri izo ntambwe ugomba gutera uje imbere
ego ama festival nkayo narahuye si Mendoza gusa nahuye nawe n'abaproducteur benshi batanzwe bakora mu mwuga w'amareresi
muri Philippines bakora no hanze ari na, na filme yuguriye festival ni filme twa Paris Prestige ni filme nshasha yo mu Faransa yabaye realize na ba Faransa naravuye nabo nabantu usanga mugira contact ni bita nuzenya kwikoneka ukagira contact n'abantu basanzwe bakora muri uwo mwuga kugira ngo mugatanga ama address na email cyangwa nimero za telefone kugira ngo ufite nk'umugambi ubona ko ushobora gukora nk'umuco w'igihugu iwabo cyangwa umugambi ubona ko bashobora gushima mukavugana mugakorana nka mezo de politiki cyangwa bakaba bakoproducteri ibintu nk'ibyo yego
bavuze ko muzobandanya mukorana nabo Rigeme babiri Janine Santos na Marie Janie Deroy ukavuga ko mufise na projet yandi marerese muri ko murakora ko abariko baratwumviriza mwibaza ko muzo bitunganya ryari nkirerese kwirikira
bisanzwe ko dusanzwe tuko turiga kandi mu bisanzwe tuzoheza amashuri vuba mu kwicenda twahisemo kwiha muzenya kalendrier ko dushobora gutangura gutunganya marerese mu mpera z'uyu mwaka yuko mu 2019 cyo kuzoba tuzifite zimuze gukogwa
ni warangiza amashuri itagekanya gutahuka mu Burundi gukorera yo canke uzokorera hose mu bishobora kuguha uburyo kurushiriza
bisanzwe hano shaka kuzobona ko hari uburyo nitambere niho nzokorera hose bisanzwe sanzwe nkunda no gutanda kandi igihugu cyane sinumva ko nshobora no kumara nk'amezi nka tandatu ndi kuri igihugu sigura ko nshobora kuzokorera hose mu gihugu mu Burundi hamwe no hanze
nubuhe butumwa bwo bufise cyane cyane kuba bakiri bato ariko baratwumviriza boba nabo bafise nk'inzozi bafise imigambi yo kuzoshira ingufu zabo mu bijanye n'amarerese
ikintu bashikiriza nababwira nuko bakurikiza indoto bafise uko misanzwe ntuzenya talent cyangwa ibintu byo kwa marerese kuba gusuvuga ati ndakunda kora abafilme ndakunda filme ati ndashobora guca nk'ina cyane ndashobora guca ntunganya ariko ushobora kwigerageza sibi kugerageza ikintu kubera kunanirwa ikintu kuba utaye umwanya ariko uba umaze kwievalua ukabona ikintu ushoboye muri mu Burundi hariho festicab misi yose iratunganya inyigisho zitandukanye mu maribiga atandukanye y'ino by'amarerezi muri iyo ndwi festicab w'ikiraba barakunda guhamagara kurondera imiyabaga bafise indoto zo gukora muri uwo mwuga barakunda kubahamagara icyo nico nabwira rwaruka rwifuza kuja muri iyo nzira nuko ngo kwitaho inyigisho zikaraba ko eske icyo kintu ko bashaka kwinjira ko ushobora gukora ikintu ariko utarakijyamo ntumenye ko gishoboye ntumenye ko ko wogikora akomeze kuja muri izo nyigisho ugakina ukaja imbere ya kamera ukabona nyine ko wari ubishoboye wo nyine kandi abandi bantu babagenzi bawe cyangwa bamwe ko murakora nakubwira ati yego ashubirize neza aho biratuma biguha n'ingufu zo kuvuga ati yego nashobora kufata inzira nk'abandanye rero nababwira ko bogerageza aho kwicara muri bakavuga ati nta simbona uko natangura cyangwa ukiyumvira ati njye nshaka gutangura gukora filime ko nshaka gutangura gukorera muri Hollywood cyangwa nshaka gutangura gukorera nko ngaha umuntu wese atangurira hasi ukaduga ukibuke no basaba ko bogerageza bagatangura bakagerageza bakaraba ko ariyo ndoto bafise ko afise ubwo iyo tana bakabandanizaho
muri make cyane umwanya ugiye kurangira hari icyo utaba washobora kuvuga washobora gushikiriza ariko batwumviriza
nta kintu kirekire mbona ko noba nibagiye kuvuga atari uko nshaka gusaba abantu basanzwe bakora amareresi cyangwa basanzwe bakora ibintu apana amareresi gusa basanzwe bagira na photography gufata amafoto ariho benshi mu Burundi benshi n'abagenzi benshi n'abantu usanga tuvugana kenshi dukorana nabasaba ko mu bintu bakora byinshi bakora ibintu byerekana ubwiza bw'igihugu ubwiza gute kuko mu bisanzwe nkuko nari nabivuze ku byerekeye Google ubwiza mu Burundi ubona andi masanamu mavi ateza ego igihugu kitameze neza
ariko hari ibyo byinshi sho kwerekana ubwiza bw'igihugu cy'ino byinshi
zindi
nuko abantu bafotografi cyangwa bakora amarelesi ko barabico bakorera kuri cyo kintu.
Murakoze yari usembutoyi aherutse gutsindira agashimwe muri filme ireresi ivugisha ibiba ukuri maha 2017. Turamushimiye, dushimiye n'abagize uruhara muri iki kiganiro baduteye akamo bazi ibibazo bagashikiza n'ibyiyumviro byabo. Mwari kumwe na Fidel Niyongabo, mugira ibihe byiza mwese.
VOA Afrique.